iyi muva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti muduteza amatwi muri studio indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri uno munsi wa gatatu itariki 11 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2018. Uno wa mwanya tubashikiriza ikiganiro mwumva buri munsi muri Isanga. Ku munsi wa gatatu tuganira kubijanye n'amagara y'abantu. Ukuvuga umuntu agiginiza byo bari ubumuga mu mvugo z'umuntu, ni indwara umuntu agendana canke ni kibazo cy'inyifato. Mbe yo bari ingorane ishobora guhera co bari kibazo kivugwa n'abaganga bavura izihe ndwara. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro muri Isanga cerekeye amagara y'abantu. Kuri ico kibazo co kugigimiza, turumviriza intahe za bamwe mu bakuranye ico kibazo kuva bakiri bato n'ivyo bakoze mu kugikemura. Twatumiye kandi n'umuganga yanonosoye ibijanye n'inyifato hagerageze kudufasha gutahura iki kibazo cy'abafite ingorane y'imvugo. Kandi rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro kuri kino kibazo kuri uyu munsi wa gatatu. Nimero ni yayindi mushaka gushikiriza ku byiyumviro ni 1 202 441 931. Kaze mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye kuri uno munsi wa gatatu tuganira ku bibazo vyerekeye amagara y'abantu. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze rero mwese. Ukuvuga umuntu agiginiza byo bari ubumuga mwijwi canke mu mvugo y'umuntu, ni indwara umuntu agendana imutuma avuga mu buryo butandukanye n'abandi canke n'ikibazo cy'inyifato. Mbega yo bari ingorane ishobora guhera co bari kibazo kivugwa n'abaganga bavura izihe ndwara. Ni ivyo mu bimwe mu byo tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga cerekeye amagara y'abantu c'uyu munsi. Nkuko twabibabwiye, turumviriza intahe za bamwe mu bakuranye ico kibazo n'ingene bagerageje kugikemura. Twatumiye kandi n'umuganga psychologue Nibaruta médiatrice adufashe ku gutegera neza iki kibazo. Muganga médiatrice yanonosoye ibijanye n'inyifato, araza kugerageza kudufasha gutegera neza no kumva icyo umuntu yokora kugira ngo vavane n'iyi nyifato canke ubugwayi ubumuga bwo kuvuga umuntu agigimiza bikamutuma atagira ukwizera muri we iyo hageze guserura iciyumviro. Nkuko twabwiye rero, nimero ni yayindi nyene ni 1 202 441 931. Muhamagare mushikirize ivyumviro n'ibibazo. Murashaka kandi no kuja kuri Facebook yacu aho mushobora gushikiriza ibyumviro tukabisoma, tukabaza na muganga cyangwa tukabaza psychologue madame Nibaruta médiatrice akagerageza kubishura. Adresse yacu kuri Facebook ni VOA radio yacu. Ereka rero mbere yuko tuja mu kiganiro nyezina, tubanze twumvirize imwe mu ntahe za bamwe mu bagize icyo kibazo cyo kugigimiza. Ni inkuru mugenzi wacu Diane Ndonse yaduteguriye mu ndwi iheze.
Abahinga mu bijanye n'inyifato basigura ko ukugigimiza ari ngorane iva ku bihimba bifasha umuntu kuvuga biba bidakora neza mu buryo butegerejwe. Ariko rero iyo ngorane ishobora guhera ikibazo ni kenaje ibigo abagikimiza bashobora gufashirizwamo. Eric batungwa nayo numusore ahejeje amashuri ya kaminuza atubwira ingene yagerageje kwigwanako kugira ngo akire iyo ngorane kugigimiza.
Jewe kubanze ngira ngo baranze dufate kuva ku ishuri muri primaire no muri secondaire meme ari umuntu agigimiza cyane cyane nk'iyo ngize ubwo baho byari bindi bindi ama gushika mu wa mbere muri université ntanguye mu wa kabiri rero muri université cyane cyane ndavuga nti harageze ko nogira ico nkoze ndabe ico bivako kubera je mbona afise ibihimba by'umubiri bikwiye nk'ibyo abandi basanzwe bavuga neza nisimona rero igituma afise iyo ngorane yo kuvuga amacanda cyangwa ndatangura ndarondera ijya nino ndaca kumihora ingurukana bumenyi ndashira hamwe n'ivyigwa nitse muri Scorch kubera uje nagize igisata kijejwe inyifato filiere no kwita mu gifaransa santé mentale pratique et psychothérapeutique muri Université y'u Burundi hama canongera nzandaraba nabandi bantu nyene iyo turiko tuvaganira badafise iyo ngorane ukuntu babigenza iyo bariko baravuga icyo no kwita mu gifaransa ama articulation yabo ndagerageza no kurondera n'imyimenyerezo mbona ko yomfasha mu kugira nanje nkire ubwo bumuka.
Muri rusangi abantu bafise ingorane yo kugigimiza bahura n'ingorane yo kudashobora gushikiriza ibyiyumviro byabo ibyo bikabatuma banikumira
nkifise ubwo bumuga nashobora kuba afise icyiyumviro ugasanga sindose ukuntu ndagishikiriza kandi nabona ko cyokubaka canke nkafise nk'inkuru nyine shobora gutera abandi hamwe ugasanga cimbura ukuntu ndayipfuga umva ibyonye ko byambavata hamwe n'ikindi naco washobora gusanga mu ishuri iyo wageze ku ishura warusanze inyishu mugabo kubera uzi yuko ni wishura hamwe dufate ugasanga ukora kigimitsa abandi bace batwenga mwamwe ugasanga nk'iyo inyishu cyugumitsamo.
Eric batungwa nayo amaze kubona ko akizingorane yo kugigimiza yaciye agira icyumviro cyo gufasha abandi ahanini agashimikira kumyimenyerezo ifatiye kukuntu umuntu ahema
si imiti mvuga ndaguhaye nikindi mira makinine nti mu gitondo na saa 5 n'umwicoro mugabo ni nk'imyimenyerezo udufashaniriza hamwe kwera nkuko nababwiye umuntu asanzwe afise ubwo bumuga ibice by'ihemero byiwe ntibabikora neza rero hariho imyimenyerezo yerekeye gukosora kuno umuntu ahema ariko aravuga hakaba n'imyimenyerezo yerekeye ukuntu iyo uriko uravuga utandukanya indome n'amajambo.
Iyi myimenyerezo yo kuvuga neza irasaba ibikoresho bifasha umuntu gutandukanya umwanya wo guhema kugira ngo ashobore kuvuga neza. Uyu musore abandanya atubwira bimwe mu byo ahambije yikorako.
Ndabaye nk'akarero gatoyi nko mu gukosora ukuntu umuntu ahema akoresha umukenke hama rero uwo mukenke ugufasha kuwinjiza impwemu nyinshi zishoboka kugira ngo niwavuga bize kukorohera ntihabe ukuzibigwa mu mahaha kubera ko impwemu kuzaheze. Hama icya kabiri naco nkoresha ndashobora gukoresha intoki ziwawe nyine canke ngashobora gukoresha nk'amabuye ukazura yafumbata ukufumbata urekura uturavuga
uko asohoye ijambo ariko afata yongera azarekura uko agiye kuvuga irindi jambo.
Nivyo nivyo nk'ubu ndashobora kuvuga dufatiye nk'ijambo nti data na mama haro nk'iryo jambo mutayikoresheje mwubwo buryo bwa kabiri ndababwiye nkoresha nk'intoki canke nk'ikintu zurafumbata nk'ibuye canke iki urashobora gusanga uri kuvuga uti data da ugafumbata mwamukarekura da ta mama uko uvuga ubufumbashe urekuye ucuhora ico rero nico nita mu gifaransa espasta ugutandukanya umwanya bica bifashana na muntu asanzwe afise ingwanire zo kugigimiza atanyaraguritsa mu kuvuga agafata kanya kukwinjiza impwemu.
Abahinga mu bijanye n'inyifato babona ko ubufasha budakwiye kugarukira ku myimenyerezo yo kuvuga gusa ariko bakaronswa n'ubufasha bwo guhindura ibyiyumviro bafatira ko inyanduruko yo kugigimiza ari ngorane yo munyifato umuntu aba yaragize akiri umwana mu gihe aciga kuvuga. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Diane Ndonse kuri iyo nkuru waduteguriye. Urakoze nawe washoboye gutanga ubuhamya bwawe tumenyaje yuko kuntu washoboye kugerageza gukemura icyo kibazo. Reka rero twakire umutumire wacu agiye kudufasha gukemura ibindi bibazo bijanye n'izi nyifato canke ubu bumuga aradusigurira uko abibona n'ica rico neza na neza ni psychologue médiatrice Nibaruta madame Nibaruta twongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri isanga haraciye. Madame Nibaruta turumvise ngene uyu mwene data yashoboye kugira ico kibazo n'ivyo yashoboye gukora kugira ngo agikemure none iki kibazo umuntu arakivuga canke aragikurana canke n'ikintu twovuga yuko kigenda kirakura uko agenda arakura n'ikintu navukana
Usanze iyo umwana atanguye kuvuga agitangura kuvuga urashobora kubona yuko atanguye kuvuga mu buryo nyene atavuga amajambo nyene n'ingogana n'ingoga nkuko yabwiriza kuvuga cyane cyane nk'iyo yikwega ku ijambo kanaka cyangwa agafata umwanya munini kugira ngo ashobore gusohora ijambo hariho rero izo ngorane ziva ku karonda usanga mu muryango harimwo umuntu agigimiza bashisanga rero n'ikibazo kijyanye n'ingene ibihimba byo gusohora amajita gusohora kuvuga bitameza nk'uko byabwiza kumera kugira ngo umuntu ashobore kuvuga neza hari igihe rero umwana n'igihe yagize yasikiwe n'ikintu mu muryango haba gukurikirwa haba kwimuka bityo usanga abantu baba ngaha muri kasi nk'iyi ugasanga bimukiye mu yindi kasi cyangwa baba mu gihugu iki ugasanga bajya mu kindi gihugu akaba yahinduriwe ishure akaba ari ibintu bimutera uruhagarara bigahita bituma rero umwana ashobora kugimiza nibaza rero ko ababivukana nabo biba byavuye ku karonda usanga harimwo mu muryango abagigimiza ugasanga arabikuranye ubundi nawe birashobora kumusikira mu gihe kanaka bivuye kuri stresi cyangwa ibindi bintu bishobora kuba bisobera muhagarika umutima
none nk'abapsikologe abaganga bafasha ibijyanye n'ifato abantu baza gusaba gufashwa bakiri bato akenshi barazanwa n'ababyeyi babo canke ni kimwe muri bya bibazo abantu badafata nk'igishobora kuvuga ugasanga mu kibano mu gihugu ugasanga ni ikintu bafata nk'ikintu umuntu ashobora kubana naco atagize icyo gikoze ko mubibona gute
ababyeyi b'i Burundi ababyeyi b'Abarundi bari kubarateye imbere cyane ku kijyanye no kwivuza burya ku bijyanye n'imyifato ndamaze kumva ibice bitanu ku ijana by'amakonsultation aba muri kabine kenshi usanga ari abana baba bafite ibibazo nk'ibyo hagati y'imyaka itanu n'imyaka abo maze kwakira ni hagati y'imyaka itanu n'imyaka mirongo ibiri n'umwe mirongo ibiri
muri kahise tuganira hari ibibazo bimwe bimwe mwagiye muradusigura yuko bishobora kuva ku guhahamuka cyangwa kuko baba umuntu yaraciye mu kintu camuhahamuye akiri muto ikicaro bahikiri kimwe muri ibyo
ego birashika iyo umuntu ariko aca mu bintu bihe bidasanzwe hariho n'abantu usanga iyo bashavuye by'umurengera usanga basha batangura kugimiza kandi bari basanzwe bavuga neza kenshi rero iyo umuntu ariko araca mu bihe bidasanzwe bamwe hari igihe usanga baciye batangura kugigimiza ugasanga rero bivuye ku ruhagarara ku bintu nyene bitoroshe ariko aracamo canke vyamushikiye kenshi ku bana birashobora kuva ku ngene kwishure imigenderanire n'abandi bana bagirana ku ishure canke amanota ugasanga atangwe kugigimiza kubera ku ishure pepe bimugora cyangwa ugasanga yakurikiwe gukurikirwa rero hari abadaheza ngo babyakire n'ikintu gisanzwe biheza rero bigatera uruhagarara rero byabaye impinduka mu buzima hari igihe usanga rero bikiye bigira ingaruka imwe muri izo ugasanga niyo kugigimiza
none muriko murabavura bamwe mumenya mute ko ari ikintu yavukanye cyangwa ari inyifata ariko aratangura kudevelopa cyangwa kugira ngo ukumbure uburyo mumufasha buba butandukanye cyangwa bose n'icyo kimwe uko mugerageza kubafasha
ikibazo cyiza cyane mu bisanzwe iyo umuntu umwakiriye ugomba kumufasha ugomba gutangura kumumenya icyo twita anamneze donc ni ukuvuga kurondera gutahura mu miryango ufite fishe sindi nk'ahantu tuvuga mu kirundi mugana ni fishe no mu kirundi wacu tukivuga ngo ni fishe ufite fishe yandikwa ko se na nyina aho yavukiye bishobora kuba byaramushikiye ngo ashobora kuba afite yaragwaye canke nyene abo bavukana ibintu byinshi ugomba kuronka inkunyi canke informasiyo nyinshi kuri uwo muntu ugomba gufasha muri ibyo rero ashobora kubona ati uyu muntu ko mu muryango ata muntu n'umwe yagwaye canke yagize ingorane yo kugigimiza nkumbure pese hari ibi canke biriya avec uomunye nchangye abamukikuje cyo cyantu haje uratahura ukamenya ku muntu ibyo byose yobash yo nini bisanye nini afishe ariho nibipimo hari amateste ushora kumuha umuntu gatahura ibyo yabayemo cyangwa ingene ibona ahabaye
Murakoze cyane gose. Radishwe rya Amerika isamiranira yo Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ntiwamwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga. Turi kumwe na psychologue médiatrice Nibaruta ariko aragerageza kudufasha gutegera gutahura ikibazo cyo kugigimiza iyo umuntu avuze adasohora neza amajambo akavuga yihuta akavuga umenga inkuru ziramuheranye icyo bita kugigimiza mu kirundi. Turiko rero turaganira kuri iki kibazo turaza kwakira n'abanywanyi biradishwe rya Amerika nabo nyine bashikiriza ibibazo n'ivyumviro niba bibashikira canke abo mu muryango wabifise tugerageze gutahura kintu kibazo twese hamwe mugume ku maradiyo yanyu tumira mate turagaruka
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
Naya bonante
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Ego na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Umunsi wa gatatu tuko turaganira ku magara y'abantu n'umunsi tuko turaganira ku kibazo cyo kugigimiza abantu bamwe bamwe baravukana kino kibazo canke bakagikurana canke kigatangura hagati mu buzima bwabo nivyo turiko turagerageza gutahura psychologue médiatrice Nibaruta afise ikigo gifasha ibijanye n'inyifato ibujumbura mu Burundi ariko aragerageza kudufasha gutahura neza bimwe mu bijanye no kugigimiza no kuri Facebook murashaka kutwandikira mukabaza ibibazo n'ivyumvo mugashikiriza n'ivyumviro tuributse adresse yacu ni VOA radio yacu kuri Facebook tubandanye mu kiganiro médiatrice Nibaruta madame igishobora none gufata igihe kingana gute iki kibazo cyo kugigimiza mbere dusubira inyuma gato mwoba mugitahura nk'ubumuga canke nk'ingwara kuri make
sino vuga ko ari ubumuga ubumuga tumenyereye kenshi ari ibintu bidashobora guhera ari ibintu umuntu asanga yogendana ubuzima bwe bwose ariko kugigimiza no gifata nk'ingorane sino nagifata nk'ingwara jyewe numva no gifata nk'ingorane ingorane kanaka yo kuvuga cyangwa ushobora gukosora ukoresheje ubuhinga ubu cyangwa ubundi bivanye n'icyo icyo kugigimiza cyavuye ko kenshi ngo nakenshi nk'iyo umwana yakurikiwe akagira umubyeyi anyitura mu bijyanye nuko kugigimiza kwafashe umwana ndamusaba yuko ahindura imibanire ngene babanye amwitwararika hagira ibyo bakorera hamwe amuganiriza agerageza uburyo bwose hahinduka ibintu kugira ngo yumve yitwararitse mu minsi mike nizibona byaheze
nicyo kimwe no nko kubana no kubakuze nabo nyine nubwo umuntu akuze n'umwana usanga ama metode cyane uburyo mubafasha butandukanye nabo nyene bifata akanya gatonye n'iki kingana gute
ukuze musanze umuntu burya ikiremwa muntu ari mu kuntu nyene n'ushobora kuvuga ngo namufasha mu mwanya ungana ku mugabo kenshi iminsi 10-15 ibaye iminsi yoba iminsi 10 niyo nibaza yuko era urumba biya bisaba yuko mukora yo exercise hanyuma ukaraba ko atabindi bishora kuba byaratumye ukurumba ikibazo kiwakiri ngaho mugomba kugira amaze sisa kuma umuntu ashora kuvuga kwimenyereza kuvuga neza hanyuma rero hari bindi ari karacamwe bitandukanye ni ngombwa rero ngo mufashe kuri ibyo kuko bashora kumufasha ibyo bibazo bikemutse usanga rero asubiye akavuga neza kuko ikiba cyatumye agijimiza mu gihe atari ibyo yavukanye atari bimwe by'akaronda biba yiheze na byinyine bitarugenda
birumvikana ko nkuko mubivuze buri kiremwa muntu abateye ukuntu gutandukanye urumva bisaba uburyo butandukanye bwo kumufasha none twovuga yuko baba abakobwa canke abagabo bagore canke abagabo bompi mu bijyanye n'inyifato canke iki kibazo bose bofata igihe kingana canke bijyanye n'umushahe w'umugabo n'uw'umugore nico kimwe mu kugerageza kubafasha muri iki kibazo cyo kuvuga
ubusanzwe ni ingorane ikunda gufata abagabo sindagira ubushakashatsi ngo ndabe kubera iki ifata abantu b'abahungu cyangwa abagabo gusa kuko muri abo bantu bose maze imyaka itandatu ndiko ndafasha abantu ngaha mu Burundi maze kwakira abantu b'abahungu gusa nta mukobwa ndakira kuri icyo kibazo
icyo nanjye ni yo mpamvu nakibajije kuko abo nzi cyangwa abona kuze mbona benshi baba ari abagabo cyangwa abahungu ni ikintu kumbureye umuntu yagerageza kumenya cyane kugira ubushakashatsi akamenya impamvu ariko nk'uko mubivuze benshi nasanze nanje ari abagabo n'abahungu bahura n'icyo kibazo cyane radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radishwe rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanye tuganira na Madame Mediatrice Nibaruta, ni psikologe yajanye akora mu bijanye no gufasha inyifato. Madame Nibaruta, aho bahari ibigo mu Burundi canke abaganga bashimika kuri iki kibazo cyo gufasha abantu kuvabanura n'inyifato canke ikibazo cyo kugigimiza mu Burundi canke ahandi mu karere. Mwamuzi.
Ibigwiriye ibintu bijyanye n'inyifato muri ibi bihugu usanga kenshi bitaratera imbere cyane ngo abantu bizukire gukora ku gace kabo usanga bivuguye ikigo atari bimwe bijyanye n'amashyirahamwe bimwe bita ama association cyangwa ama ONG kuri je vraiment ntapfa nabonzi na kigonzi uki kigezo ni iki petre biashara kuba bihari mugabo ntacyo ndumva kumwe muracyumva
ya ntituracyumva na gato ahubwo byo kidutuma twibaza duti none ubwo abantu ntibaca batangura kuja kumbura kwivuza iki kibazo mu baganga bajejwe ibijanye n'ijwi ugasanga abantu ntibazi neza aho kwitura ngo bamwumva abo bantu baza kubitura bo baragerageje kuja kwivuza mu baganga bijwe
oya oyi sangari kintu sangari kina abantu bagenda ni gihe kirekire harige mbere bakeneye ibaza yuko yohera yumvira kina no kwa meze ugasanga umuntu abayeho nabi kenshi usanga abo nakiriye jana kwijana nta muntu yari bwaje kwivuza kandi muganga ngira ngo kwera urumva bakumva ku maradio bavuga ati cyese ngira umuntu wafashe cyangwa ugasanga arasomye ku buhinga ngo kana umenye baramenye ko bishobora gufashwa mugabo benshi nta busanga baragiye kuri abundi muganga usanga babibanye nk'uko kame ngo n'ubumuga budashobora guhera ariko birashobora guhera
Ego by'ukuri ni kibazo kitavugwa ko cyane canke na gato sinari bwumve mbere yuko ndanateramisha na kino kiganiro sinari bwumve ikibazo cyo kugigimiza kivugwa ku iradiyo canke mu binyamakuru kenshi turagushimiye cyane ko nafashe kano kanye ko kuganira natwe no kugerageza gufasha abanyagihugu kumva yuko hariho inyishu kandi nkuko mubivuze kirashobora gukemuka Reka tuje ku murongo wa telefone duhe akaryo abanyonyi biradijwe ya Amerika nabo nyene bashowe kubaza ibibazo bashikeze n'ivyumviro duhere kuwitwa Innocent wiriwe neza
Eke muri ndemwe
murahura komeye
Eke tsiyane
Innocent duzijwe uvugire kuri telefone neza madame nibaruta akumve neza duga ku ijambo
Eke me akabazo na telembaze ari umana yavukanye ibiherehere mu maso byinshi cyirabura sinzi rero ko twaba turamutse kwa muganga kumuvuza turabura umuti wumva n'ubuze kuma bikurikirana sinzi ko rero dufasha akakuruza nk'umuti cyangwa agasigara nk'umuti tukongera kugira uwo mwana akire icyo bintu mu maso wumva n'umuti nta n'akamaro umufitiye
uradutunga Innocent no munsi ntikiruko turaganira kubijanye n'ingwara yo kurukoba ariko tuko tugwanira cyane cyane kubijanye n'inyifato kumbure ushobora kurondera ubufasha ahandi ariko uradutunga no munsi tuko tugwanira kubijanye n'ikibazo cyo kugigimiza
ego menene igwala yo kugimiza wo oba hari imiti umuntu yoshobora kugufata ubwiri here cyane ayipurikagira
reka tukibaze icyo madame nibaruta akumbure ni ikibazo cyiza madame nibaruta hari umuti mushobora kuba mukoresha cyangwa mwumva ukoreshwa mu gufasha abantu bavuga no kugigimiza
mubisanzwe umuti abantu benshi bamenyereye imiti y'abamira ubusanzwe imiti y'abamira ni byiza ko ufata urwaye ikintu kijyanye no kijyanye n'uwo muti nyine kuko kugigimeza ntiwafata umuti kiretse amweke hari iyindi ngorane iherekeje ku kugigimeza muganga akaba yayibonye mugabo kugigimeza byonyine bivugwa n'ubuhinga butandukanye n'imyimenyerezo itandukanye yo gufasha umuntu gushobora kuvuga neza nta munsi rero bamwandikira ariko nibaza ko kuri icyo kijyanye n'icyo yarabajije naho urumva kitajyanye n'ikiganiro nyezina nibaza ko yodondera umuganga w'indwara zo ku ruhu nibaza ko yamuha umuco cyane kuba yarafashe umuti w'umwe ntukore n'uwundi arashobora kumuhindurira bizayo jya kuraba umuhinga umuganga yabyigiye abo bita ba dermatologue
urakoze cyane Innocent kumbure nkuko muvyose madame nibarata hanuye ati ni kuja ku dermatologue muganga ajejwe ivyurukoba urakoze cyane madame kubijanye no kugerageza kubafasha umutubwira mu ma technique cyane bumwe mu buryo mukoresha twumvise ko hari ubwo gufasha mu bijanye no guhema uko kuvuga kurajanye cyane nibijanye no guhema k'umuntu yari karavuga
igihe kenshi umuntu afite ingorane yo kugigimiza iyo atanguye kuvuga hacatse ikintu bita ubwoba kubera bazi ati ibi bintu ngomba mvuge abantu barantwenga cyane ndabarambira kuko hari uteba mu kuvuga ugasanga abantu begeranye nibaza ko tugishika ko nyine bagaca bamuherahereza ijambo ntibamukundire ko aheza kubera mbere barambiwe icyo rero iyo ni inyifato badakwiye kubandanya kuko ibyo si byiza ukoreka agaheza kandi bakamwihanganira rero iyo umuntu ariko aravuga agira ubwoba icya mbere ni ukubanza akamenya ko ubwo bwoba bugira hama agakorera ku kijyanye n'ubwo bwoba akiyemera akaduza novuga ingene yibona akibona uko nyine abwize ko akamenya yuko ubwo bumuga yongorane asubumuga yongorane ari ingorane ishora guhera kandi mu gihe yigeze neza ama rero iyo ari karavuga hari nge numufasha ku kwinjiza inkwemu cyane kugira ngo izo mwema azinjije mu gusohora ijambo azisohora bivaye n'izo mwema ari karasohora azi asohorana iryo jambo ari ahosohora n'inkwemu uko kuntu yaragira uko yimenyereza uko amenyera kuvuga yisanga asigaye avuga rero neza bitamugoye hariho ibyo bakoresha fitetere sharimo imikenke hari ibyo bakoresha hari akantu nk'agapira kame k'abana badunda usanga umuhaga akagira demuma akagira n'intoke akagafumbata uburyo ariko aravuga agenda avuga akajambo kamwe kamwe mugabo ubundi mu nyuma ahegeje agacavuga rero ijambo ryose iyo myimenyerezo ashobora kuyigira ahagaze cyangwa ayigira yicaye cyangwa ayo n'ibindi agira ariko aragira amaso ujya bajya muri salle sport ari muri pozisiyo kanaka
birumvikana ko
yimenyereza yego
birumvikana ko umwugo buhinga busaba yuko boza kubonana na nabafasha nka bamwebwe ubundi buhinga bujanye n'inkenke ubwo bupira mu ntoki n'ibindi bisandi bisa nibigoye gukurikiza atari umuganga cyangwa umuntu abafashije nk'umupsikologe ariko watanze n'impanuro ku bandi bantu mu kibano impanuro zihambaye uvuga uti kutamuheraherereza ijambo umuntu akamuha umwanya agafata umwanya akishyura ikibazo cyo cyangwa agashikiriza icyumviro ciwe ni ikintu gihambaye cyane mwabuze kandi nuko umuntu we nyina abafise uko kugigimiza akwiye kugwanya ubwoba birumvikana ko nkuko mubivuze ubwoba ni ikintu gihambaye mu kugerageza mu kugigimiza ni facteur ihambaye cyane abantu basuko kugigimiza bakwiye kugwanya murakoze cyane gose reka twakira abandi ku murongo twakire Leonce urahura komeye
akomeye neza cyane namo murakomeye
yego turashima duzi ijwi yagira telefone numva umenga uri kure gato duga ku ijambo
Terekeye iyo ngwara kweri nakwe muhira twadufite umuntu arayigwaye.
Hello? Turakumva.
Yana haya aravuga imba yarateba agasimba. Natwe dafite n'umwana muhira haya aravuga uko iri jamba ritore aratsimba. Kabona haya todi kuguru hasi.
Mu kugerageza kwifasha kuvuga. Abariko aragerageza kugwanya ubwo bwoba canke ni bumwe mu buryo agerageza gukora kugira ngo yifashishe kuvuga neza
aba haya aragerageza kugira haya kuba haya aravuga baha aragerageza kuri ubwoba mupemwo haya aravuga
abimaranye igihe kingana gute
umwana w'imyaka itandatu
hari ubwo none muragerageza kumufashisha canke kumutwara ku psikologe ngo amufashe abibanye ate
oya nta namutira mutwara kwese
muragerageza rero kuguma hafi mwumviriza impanuro za muganga kuco mushobora kugerageza gukora cyane bibashobokeye muzomutware ku psikologe amufashe
sawa
urakoze cyane ereka twakire na ego twakire na Novance uratwumva
Eko ndabara mukije
Namahoro neza
Namahoro Nande akabazo mfite Ari nk'ukuntu ngiye nko kuvuga nkagira ubwoba Ewe niyo mvuze nk'ijambo sindari tubore neza nkasanga ndarivuze nabi ariko muri jyewe numva umengo nobivuga neza ariko bikananira kubivuga Iyo yaba ari ingwara se nayo
muganga yavuze ko atari indwara ariko ko ari ikintu kijyanye n'inyifato kumvure kuguma ku murongo akagerageza kukuganiriza kuko yavuze ko nk'uko ubivuze harimo ibijyanye n'ubwoba ukwiye gutsinda muganga madame niba rutanu ko nguma
vuga ariko cyane nashaka kugusaba ariko no mora mutumira nk'abahanzi nyine ari nk'abantu ubuheruka kera ukashaka nko kumva ijwi ryabo kubera uba wakumbuye nashaka ko dutumiriye wa muhanzi bita Kajanine tukasaba ko umvitwe igihe
tuzogerageza kumutuma none hari ikibazo wo bufitiye madame Nibaruta ku mu bijanye n'inyifato yo kugigimiza wi hari ikibazo ko muri bo baza madame Nibaruta akora mu bijanye no guhindura inyifato yo gufashamo mu bijanye no kugigimiza
abanze nabwo ngugumiza ahubwo kuvuga kwanje kurananira usinze ururimi kumva narukoreshe gucobora nk'ijambo bikananira ntabwo ngugumiza kuvuga gusa niko binanira
gusa rura iciyumviro kibazo cyiza cyane reka twumve madame Nibaruta agerageza kudufasha duhereye madame Nibaruta kubijanye n'uwo mwana Leonce yavuze yagendanye icyo kibazo na mubyeyi ko ashobora kumviriza ikiganiro mu mpanuro zimwe zimwe muza muratanga wogira icyo uvuze ku byo yashikirije naho tukabandanya kuri Novance we yavuga nk'umengo asa nuwo wewe ikibazo ciwe kijanye no guserura icyumviro si no kugigimiza gusa ariko guserura icyumviro aragifise mugabe kamugora kugiserura bijanye gute
mu sande namba uwo mwana ari ari wafite ikibazo kijanye no kugigimiza uwo wundi rero kumbure je bari bindi bibazo umuntu yogerageza kuraba afasha akanya akabyitondera kuko urumva ikimutuma areka gusohora icyo cyumviro bizana n'uwo ariko aragisohora ko uwo bari ko aravugana ibyo bivana n'ibintu byinshi bibaza ko amwe yo bafite indwara bita Marfan syndrome indwara n'ingorane nayo nyene
kuko utiyemera
muga kuri uwo mwana afite icyo kibazo urumva ko niwabo mu muryango ari abandi bagifite ni ukuvuga yuko batoreka ngo agikurane kuko akidafite icyo byonona umuntu arashobora guhitamwo kwiga ibintu atari ashaka kubera iyo ngorane mumbure yari ashaka kuba nk'umwigisha cyangwa yashaka kuba nk'umumenyeshamakuru cyangwa ugasanga afite yashaka kuba nk'umuavoka cyangwa nk'umucamanza ugasanga ahisemo ibindi uwundi mwuga atari wo afite ingabire kubera kugigimiza kindi urumva ko iyo n'ingorane ikomeye atagira ubuzima muri kazoza atari yifuje kubera ngo akaba bitumwe n'ingorane kanaka nicyo gituma bihera umuntu agomba kuvurwa hakiri kare nk'uwo aba ari umwana wewe biroroshe kubera abakiri muto mufashe hakiri kare bikiza byinshi gusumba ibyopfa mu gihe abandanije afite iyo ngorane ikindi bokwirinda muhira ni ukugira ni ukumutwenga kubera avuze ukonya cyangwa kutamwihanganira ngo mumurindire avuge kandi mumwereke yuko mumutahura muri hafi yiwe uko ariko aravuga ko ari ingorane muga kandi ko bishobora guhera akamuba hasi ntibaze baherereza amajambo bise yavuze iki bagatamusigira ibindi yumvise mu kinyarwanda
murakoze cyane rwose izo mpanuro muganga madame Nibaruta ariko aratanga twizere ko abenshi muri kumurazumva cyane cyane ugwaruka usanga mu bana iyo bari kumwe bariko barakina mugenzi wabo agigimiza mugerageze nk'uko psikologe Nibaruta bivuze kudatwenga umuntu agigimiza kuko nawe nyene madame Nibaruta yavuze ko muri we hari igihe haba arimo ubwoba haba arimo kutiyemera ariko aragerageza kubana n'icyo kibazo ni ikintu gihambaye kumufasha kutamutwenga ukamwihanganira yavuze kandi kutamuheraheriza ijambo ariko ukamwihanganira ukamureka agashikiriza icyumviro ciwe ivyo birumvikana yuko byofasha uyu muntu agigimiza kuri kibazo cya Novance wewe mwavuze yuko kumbure bishobora kuba ari ikibazo cyo kutiyemera kutagira aco bita mu gifaransa assurance hari impanuro wo muha zomufasha kuco yokora kugira ngo iyo assurance kukwiyemera kuduge kuzamuke muri we bimufashe kubana n'abandi mu buryo bumeze neza kandi burimo amahoro butekanye kugira ngo nawe nyine atere imbere
kudashikiriza icyumviro mu bantu burya biva ku bintu kanaka biva ku ngene yabayeho biva ku ngene kumbure akiri umwana wasanga ashikiriza icyumviro ugasanga bose baramubujije gushikiza icyimbere cyangwa ugasanga ntiyari afite ahantu ashobora kumenyera gushikiza ibyiyumviro bakabiha agaciro. Nicyo gituma rero ko kumuha impanuro kanaka ngo gira gutya na gutya ntamenye neza icyo byavuye ko cyangwa igihe bishyika, kuko ashobora kutagishyikiriza icyumviro ngaha yisanzuye mbwa bakagishyikiriza ahandi yisanzuye. Urumva ibyo byose umuntu agomba kubanza kubikijya nino kugira arabe mbega areka gushyikiriza icyo cyiyumviro cyiwe bimworoheye kubera iki, kubera iki, abari he, abari kumwe n'abande. Ibyo rero urumva n'ibibazo nkumbura atashoboye kubishyikira ko ngo dushobore kubitahura mu muntu umwe mano.
Birumvikana, murakoze cyane rwose. Urumva rero Novance madame niba rutahanuye yuko kumbure uwo mwitura ugashikira kuri kabine niba ruta ibujumbura canke kubandi bafasha ibijanye no guhindura inyifato kugira ngo bagerageze gutahura ikibazo cawe neza na neza aho gihagaze bagufashe neza. Reka twakire na Francine ku murongo wiriwe neza. Francine
sawa
murakomeye
ko
uduzijwe gato uratwumva? Ikibazo cyangwa icyumviro
iyo tubona umuntu isakari ryimye kufite ubuhatsi bw'uko ari ifite umwandikiro y'ifunguro.
Ntitwumvise neza, subiramo.
Umuntu isakari ryimye iyo kufite
ubuhatsi mwigeme. Francine, uno munsi ntituko turaganira ku bijanye na regime canke ubuvyibuhe bw'abantu kumbure mu biganiro bikurikira tuzoshikiriza ico kiganiro turiko tuganira ku bijanye n'inyifato yo kugigimiza kumbure mu minsi iri imbere tuzovuga ku bijanye mu minsi yahera kandi mugenzanje Diane Ninahazo yari yateramijije ikiganiro cerekeye regime akumbure woja kuri site yacu internet hari icyo kiganiro wumvirize impanuro batanze araciye nk'indwi zibiri. Turagumana telefone zawe tukurungikira icyo kiganiro kirafasha no mu minsi iri imbere tuzogaruka kuri ibyo bibazo. Urakoze cyane Francine. Ego tubandanye ku murongo twakire Eric. Eric uraho neza? Amahoro.
Amahoro.
Ku kibazo canke inyifato yerekeye kugigimiza hari kiciyumviro canke ikibazo bufise?
Yego, nari iki kibazo agombe mbaze ko ari ingwara ibite ari ingwara bufise nuko yo bishobora kuvugwa. Ico kibazo nico nari fise.
Urakoze cyane. Madame niba ruta hari ingwara yoba ifatanye nuko kugigimiza?
Kirese stress uhagarara icyo uruhagarara rushobora gutuma umuntu agigimiza mu gihe cyanjye ubwoba bw'umurengera burashobora gutuma umuntu agigimiza ubundi nta yindi ndwara indi bifatanye.
Ari indwara zimwe zimwe z'imitsi canke bavuga indwara bavuga z'amanera zozo mu bijanye no kuvuga zirashobora gutuma umuntu agigimiza canke ibyo byo biba ari bindi biri mu ijwi neza na neza?
Mu byo mbaze kugira ko ubushakashatsi nuko umuntu adashoboye kuvuga neza hari uduti turi mu gihimba kivuga ngo muhogo usanga kikaba tumeze ko byabwiriza kugira ngo ashobore kuvuga neza. Ni ukuvuga yuko rero ibyo nibyo nzi mugabo ibindi bijyanye n'imiti cyane cyane ibintu bijya kure cyane mu bijyanye n'ibibazo bishobora kubazwa umunehologe nibaza ko ari we yoheza akabisigira neza.
Birumvikana mwafashije cyane ku bijyanye no kwibutsa abantu cyangwa kubwira abantu yuko uko kugigimiza gufise isano n'ubwoba umuntu abafise muri we. Rero abatwumva abafise icyo kibazo bagendana naco bugerageza kugwanya ubwoba. Turi kumwe na mediatrice niba ruta psychologue mu Bujumbura mu Burundi ariko aradufasha kumva gutegera no kugerageza gukemura inyifato y'ukugigimiza abamwe bagendana nayo. Radijwi rya Amerika yasamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Sanga.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adress ni VOA Radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turaganira ku bijanye n'inyifato, ikibazo cyo kugigimiza kuri uno munsi wa gatatu, aho twiweza ibibazo bijanye n'amagara y'abantu. Turi kumwe na psychologue mediatrice Nibaruta, araduha uburyo abantu bashobora kumushikira, bashobora kuba bafise iki kibazo cyangwa bafise abana bafise iki kibazo, abantu mu kibano bafise iki kibazo cyo kuvuga bagigimiza. Yavuze yuko ari kibazo gishobora gukemurwa bijanye no kugerageza guhindura nyifato n'ubundi buryo bwinshi butandukanye bakoresha mu gufasha umuntu afise ikibazo cyo kugigimiza. Madame Nibaruta, washikiriza aho muherereye neza na neza i Bujumbura mu Burundi, na nimero abantu bashaka kubaronka ko?
Dukorera kujya Rumonge, ni umuntu asiye kubarabara rya Munonga arenganye Homuha, hariho building yitwa Limba House, atabona ko handitseho kajenti psikologe Nibaruta. Hanyuma nimero ni 79 38 15 15. Ego ibigo biruguruye ku muntu wese yifuza gufashwa.
Ibindi bibazo none mufasha muri icyo kigo kabine Nibaruta n'ibihe abantu bashobora kuba batazi mubafashisha baje mu bijanye no kugigimiza ariko bashobora kuhabona n'andi ma service nk'ibi?
Ni umuntu yatatoritiro murazi ko bibabaza nk'ibyo onya turabifasha mu buryo butandukanye, ari ufite akamubakiye ku bijyanye n'imibereho yo mu rugo, amakuru turayafasha. Abana bafite ibibazo byo mu ishuri turabaha amate, hariho ibipimo tugira kugira ngo tumenye ingene umwana tumufashe kumenya ingene umwana amerewe. Hari ababyeyi bakeneye kumenya imigenderanire abana bafite n'abantu bo mu nzu, cyane cyane n'abakozi bo mu nzu kenshi na kenshi, kuko bene aho ndahasanga akabazo. Imyaka 6 maze narabonye ko hari ibibazo ababyeyi bajera basigara barakemura abo baba bageje kubarera, ugasanga hari ingene babanye bitangiye ngo bimere neza. Muri icyo gihe rero umwana uwo ari we wese, si ukuvuga ngo umwana afite ikibazo, urashobora kumujyana ku psikologe kugira ngo usahure ingene yibona mu muryango. Dukoresha nk'amatesi bita tesi de famiye cyangwa amatiyage cyangwa andi matesi nyine atandukanye atuma umwana aserura akamubakiye ku musingi.
Murakoze cyane rwose. Tugarutse kuri uwo mwuga nyine w'abapsikologe babafasha mu bijanye n'inyifato z'abantu. Mwaravuze cyane ku bijanye, twanabigarutse ko mu ntango ku bijanye n'ibibazo abantu bagira mu buzima bibatuma bagira inyifato canke bagira n'indwara zigaruka batangiye gukura. Ukuntu umuntu ashobora kwitaho izo trauma, ivyo bintu vyaba vyarabashikiye, mwogerageza kudufasha gutahura bimwe mu vyo abantu bokora kugira ngo babone yuko hariho inyifato zijanye n'ibintu baba baraciyemwo? Umuntu yogerageza kwifasha gute? Ego yoza ku mupsikologe, ariko yomenya gute ati iki kibazo mfise kumbure gishobora kuba kijanye n'ikintu naciyemwo nkiri muto canke ikintu nabonye numvise campahamuye umutima?
ba ni watu yuko ichoni kibazo nyene kirimwe ibintu byinshi gose mutandwe y'umuntu atabayeho neza urumva arabyumva arumva nyene ko atamerewe neza mugabo kenshi na kenshi ibikomere abantu bagiye baragira mu bwana cyane ijya myaka 2-3-4 kenshi abantu nakira abo mfasha kenshi ndabafasha mfasha icyo twita abo twita enfant intérieur umuntu wese arifite enfant intérieur umwa akana kari muri wenyine kaya kana kakiye muri bijya na bijya na bijya biba kiri muri we ubu rero nibajye kuvuga ko muri ibyo nyine dufasha harimo ibyo kugira gukingira icyo gituma twumvire kugira ishure icyo cyangwa creche hamwe ababyeyi basiga abana kugira ngo twirasire ko umwana amerewe neza niba uri buri ntituzofasha bose mugabo hari abana mu gisigara cya Bujumbura bagiye gufashwa n'abahinga iminsi yose bakesesha mu byigwa mu kubasiga muri icyo kigo ababyeyi bakaza kubatora mu masaha kanaka mugabo abo bana tuzokora ibishoboka byose kugira ngo tubahe ibikenewe byose kandi twongere dufashe n'ababyeyi babo kubatahura dushobora kubafasha mu buryo bazovamwe abana bazogira akamaro umuryango n'igihugu
ni ukuvuga ko nk'umupsikologi arakenewe cyane ku kigo cy'ishure kugira ngo akurikirane imyifato z'abana
cyane gose kuko mu bibazo mpora mpura nabyo ndiyumvira ati none ibi bintu iyo byamenywa iyo hari umupsikologi mu kigo kanaka iyi myaka yose umwana yagiriye ibi bibazo ntibyari kumushyikira cyari ikintu cyoroshye cyane gukosora kuko umwana umuhaye teste mu bisanzwe umwana aravuga iyo ariko aca mu bihe iyo afite ingorane n'umukozi wo mu nzu iyo afite ingorane na naka cyangwa na naka akiri mutoni biroroshye rwose kubona kuko umwana ntaba aragira bimwe twita ama mekanisme de defense ngo anyegeze ni ukuvuga habura abo bantu babafasha nyine mu mashuri habwiriza kuba hari abantu bize ibijyanye n'imyifato kugira ngo babone ibintu hakiri kare babikemure hakiri kare nk'abajya bana usanga batemba muri adolescence ugasanga baramujyana kwa muganga bakabura ibyo agwaye umuha teste urabibona umwana afite tandasi kudoshobora gufata ibiyayura mutwe muri kazoza urabibona hakiri kare urumva ko bishobora gukinga
ikintu kirahambaye cyane nk'uko mubivuze gushobora kubona ikintu hakiri kare cyane gose none ababyeyi barabitahura canke akenshi muhura niyo nzitizi yaho ababyeyi usanga umenga babifata nk'ibintu by'indwara zo mu mutwe gukenera umupsikologe n'ibyo abantu bagwaye mu mutwe canke n'ibyo abantu bameze ukuna kuriya ababyeyi baratanguye kubitahura yuko umupsikologe ari umuntu akenewe mu buzima bw'umwana akiri muto
yego ba ntibabitahura nyine n'urugamba wisanzwe ikintu cyose iyo kije ari gisa na gishasha kuko ingwano hari igihe usanga batariko barabyumva hari igihe nk'aho nkorera hari abana nk'abo handi mbwabo usanga nk'umubyeyi atatahura ingene bamuha igipimo umwana kubwira ko umwana adasinda hariho n'abandi babyitabira asinzirira ndabira mfasha gutahura umwana twakora iki hari ababyeyi benshi nsigaye mbona babisaba ko umuntu amugirira test psychologique kugira ngo amufashe kumutahura
murakoze cyane rwose madame mediatrice nibaruta kuri izi mfashanyo n'impanuro mutanze twaganiriye cyane uno munsi ku bijyanye no kugigimiza icyo biva ko n'icyo umuntu yovyita si ingwara nk'uko mwabivuze mwatuhanuye yuko twovyita nk'inyifato ishobora kugongorwa ishobora guhinduka n'ubufasha bw'abapsikologe impanuro za nyuma none dusozera ikiganiro mwoha haba abagendana n'iyo nyifato abari mu kibano ababyeyi mufata akanya mugaha impanuro abatwumva
yego iyo umuntu afite iyo ngorane yo kugigimiza uko kwenga niko yongerekana hari abibaza ngo bamutwenze ngo atabiheba mugabo si ibyo iyo umwana agize ikibazo cyo kugigimiza hakiri kare umubyeyi agomba gutahura mbega biva kuki hanyuma umwana ariko aravuga ntamwereke ko yamukesheje umwanya akamurindira akamwihanganira hanyuma niba bifate nk'ikintu kizokwiheza gutyo nubwo rimwe na rimwe birashobora guhera kubera fitetse ibintu aba ariko aracamo byahindutse mugabo kenshi na kenshi abantu bayigira igihe kirekire kandi irabababaza cyane ugasanga ubuzima bwabo burabishe cyo gituma rero hari abize ibijyanye n'imyifato bize ku makori y'abantu y'abarundi n'abarundi kazi bagomba kubafasha gukemura ibyo bibazo bitandukanye biba bikubiye abashyikira mu buzima
kubijanye n'abayigwaye bobo canke abatayigwaye abafisi iyo nyifato nabo nyene ubahanura kuvyifatamwo bate cane cane
icya mbere iyo mugihe yagerageje ko bihera ntibihere agomba kwitura umuhinga y'ibijyanye n'imyifato akamufasha mu gihe rero ataramufasha agomba kumenya ati ingorane irahera naho bimeze ukunya birashobora guhera amaze kumenya ko bihera acayegera bashobora kumufasha bigahera cyangwa nawe nyine ashobora kumenya ingene yifasha akifasha yamenye icyo byavuye ko akagikorera ko ubundi ari nk'umubyeyi yakurikije umwana akabona umwana wiwe atangiye kugukimiza oya kurikiwe agomba guca atangura akamwitwararika bidasanzwe akamuha agashyiro akamuba hafi hama bigaheza bigatora inzira nziza binaniranye agaheza ashyikirize ibyo nifasa
Radio Ijwi rya Amerika isamirana i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabashimiye cyane rwose madame médiatrice Nibaruta psychologue i Bujumbura mu Burundi afasha ibijyanye n'inyifato yadufashije ku bitari bikiye gutegera iyo nyifato y'ukugigimiza icokogwa haba kuyigwaye canke kuyifise iyo nyifato haba mu kibano ico abantu bokora kugira ngo bafashe uwo muntu afise uko kugendana kugigimiza turagushimiye cyane gose nabafashije gushikiriza ibazo n'ivyumviro navyo nyene byafashije turabashimiye cyane hari mu kiganiro muri sanga cerekeye amagara y'abantu kuri uyu munsi wa gatatu turabashimiye mwese Jaye bisi ubi give to the money, oh, to the money, yeah. Alo Jack, I will listen, oh, get it to my mommy, oh, my mommy, yeah. You say you love me, and you get up on a story, oh, na story, yeah. Paper call, I know I'm on a money, oh, na money, yeah. Oh, let me be sugar, oh, for me lonely, oh, my honey, yeah. Mamu roboto, roboto, baby, get down, oh, yeah, tumbolo. Drive me crazy, make me colo. I'm a robot, robot. Baby, get down, oh, yeah, don't go low. Drive me crazy, make me go low. I just feel like I'm a jack of the photo. Oh, so low, oh, baby, this is zombie, oh, you be zombie, yeah. If you're not yet, oh, my God, yeah, oh, my God, yeah, yeah. See, my bad, baby, this is love, oh, my God, yeah, oh, my God, yeah, yeah. Jaya bisi ubi give to the money, oh, to the money. Bamu rogoto, rogoto. Baby, get down, make we don't go low. Baby, go down, make we go low. You shop like a big go go go. I'ma get bamu rogoto, rogoto. Yeah, you go be my yo lolo. They make you leave me for God, yeah, no, no. Elephant, no, 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 be tambolo. Oh, but we'll be test, no, kopana. Overture, international banana. MCC, moti, shop, moti, kana. Oh, yeah. What's that make you go banana? Oh, but we be set no copana. Oh, bet you international banana. Let me see what it's fancy, what's it gonna. Oh, yeah, make you go for the one corner. I'm one corner. Oh, so well, oh, oh, bet me see the zombie, oh, you be zombie, yeah. If you know you're to bawa, oh, my dad, yeah, oh. Radio Ijwi ry'Amerika isamirana i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri shortwave mirongo migufi mirongo wa 19 na mirongo wa 22 tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu turi no kuri Facebook Twitter ni adresse ni VOA radio yacu murashobora gushikiriza ibazo n'ivyumviro kuri iyo mihora radio Ijwi ry'Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kanya kari imbere mugume ku ma radio yanyu murakoze Kuna hundi nare imbere yawe ntinama Shakabiri uminduke unge umutima Aho kwisari ko bimeze buri kimu nari ndi cyakunga Ni wabona nkuko jereje mbabarire cyane Kuko kwisi na uri perfect Jiwe nawe turabantu Baby, soyez joyeuse.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza.